Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwe neza nshuti mwese turi kumwe ku munsi wa Mungu itariki 27 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019 muri kumwe na Federica Nkunikije.
Muryango muri kigiye urugarijwe n'ibibazo byinshi bibangamira ndetse bishaka no kusenya kubera cyane cyane micumba amahanga ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo. Turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo ko arizo musingi w'igihugu.
Uyo ni Musenyeri Antoine Kambanda, Musenyeri mushasha wa Arkidiyosezi ya Kigali, ashikiriza imigambi agiye kurangura nyuma yaho ashikirijwe amabanga yo kurongora Arkidiyosezi ya Kigali mu birori byabereye muri Stade Amahoro i Kigali mu Rwanda. Makuru tutatangwe kuri ibyo birori byabereye i Kigali kuri Stade Amahoro byo kwimika ku mugaragaro Musenyeri Antoine Kambanda agiye kuyobora Arkidiyosezi ya Kigali. Ibyo bibaye inyuma y'amezi ashika kuri atatu umwungere wa Ekleziya Katolika ku isi amushinze amabanga yo kuyobora Arkidiyosezi ya Kigali, aho asubiriye Musenyeri Ntihinyurwa Tadeo agiye gutangura akaruhuko ko muzabukuru. Ni inkuru ya Asumta Kaboyi, umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei, venerabili fratri Antonio Kambanda, Hactemus Episcopo Kibungensi, electo Archiepiscopo Metropolite Kigaliensi, salutem et apostolicam benedictionem.
Uyu ni intumwa ya Papa Francisco mu Rwanda asoma ibaruwa umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi yanditse iha ububasha nyiricyubahiro Musenyeri Antoine Kambanda bwo kuyobora Arkidiyosezi ya Kigali. Ni mu muhango wabereye kuri Stade Amahoro ya Kigali, umuhango witabiriwe n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika bose bo mu Rwanda, abahagarara andi matorero akorera mu Rwanda, intumwa za Kiliziya zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania ndetse na Congo. Byabaye bwa mbere abashumba ba Arkidiyosezi ya Kigali bahererekanye ububasha kuva mu myaka 42 imaze ishinzwe. Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa yaramaze imyaka isaga 20 ayobora Arkidiyosezi ya Kigali nyuma yo gusimbura Vincent Nsengiyumva witabye Imana adahererekanyije inkoni y'ubushumba n'uwo yasimbuye. Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa wahaye inkoni y'ubushumba mugenzi we umusimbuye yavuze ko mu gihe amaze ku buyobozi yafashijwe n'Imana mu gusoza imirimo ye yarashinzwe. Anashimira cyane Musenyeri Antoine Kambanda umusimbuye.
Ndashimira abategetsi b'igihugu cyacu ku nkunga ikomeye banteye, niyo kundeka ngakora umurimo Kiliziya yanshinze. Ndashimira Musenyeri Antoine Kambanda. Musenyeri Arkiepiskopi mushya avuka muri Arkidiyosezi ya Kigali. Kuzi Kigali kwe si ukuyoboza, ntiyayobaguritse adusanga, aje yisanga.
Musenyeri Antoine Kambanda umushumba mushya wa Arkidiyosezi ya Kigali we yagarutse ku mubano mwiza Kiliziya Gatolika ifitanye na Leta y'u Rwanda, anashima intambwe Perezida Paul Kagame yateye mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo yagiriraga uruzinduko i Vatikani. Uyu mushumba yagarutse ku byo azibandaho cyane cyane yogeza ubutumwa rihereye mu muryango.
Umuryango muri iki gihe urugarijwe n'ibibazo byinshi biwubangamira ndetse bishaka no kusenya kubera cyane cyane micumva amahanga ingo nyinshi zirasenyuka abana bakaba ibitambo. Turabizeza ubufatanye n'umusanzu wacu mu busugire bw'ingo kuko arizo musingi w'igihugu.
Musenyeri mushya Antoine Kambanda yasabye abakristu ba Arkidiyosezi ya Kigali kubaka katedrali igendanye n'inyubako zigezwe mu mujyi wa Kigali.
Umujyi wa Kigali umaze gutera imbere ku buryo bushimishije, inyubako nziza n'isuku, abadusura bose barabyishimira bakabitangarira. None rero bakristu ndagira ngo mbararike ikindi ku mutima, nuko twazubaka ingoro y'Imana katedrali ijyanye n'uyu mujyi kandi ihesha Imana ikuzo.
Perezida Paul Kagame witabiriye uyu muhango yashimye cyane Kiliziya Gatolika n'ukuntu ifatanya na Leta mu iterambere ry'igihugu. Anashimira uburyo Papa Francisco yafashe iya mbere asaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya.
Ubwo nageraga uruzinduko i Vatican, Papa mu kiganiro cyiza twagize haza ndetse kuvamo gusaba Imana imbabazi mu izina rya Kiliziya yose kubyo baba batarujije neza mu myaka ishize mu mateka mabi y'igihugu cyacu. Ibyo twarabishimye, turanabimushimira Papa Francisco ko yashishoje.
Perezida Kagame yijeje Musenyeri Kambanda ufatanye mu kubaka katedrali nshya, gusa yumvikanishije ko bibaye akarusho aho isanzwe iri mu Kiyovu yakwimuka ikubakwa ahandi.
Ngagira ngo nsoreze ku ijambo Musenyeri Antoine Kambanda yavuze mu isoza ry'ijambo rye, gufasha ntabwo yavuze gufasha, yavuze icyifuzo yari afite cyo kubaka katedrali nshya. Nagira ngo abe ari jye wongeraho ko tuzafatanya kuyubaka, tukubaka katedrali nziza nshya, kandi icyo gihe nibikunda twanayubaka ahandi hashya naho.
Musenyeri Kambanda wabaye umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali yavutse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 11 1958, avukira muri Arikidiyosezi ya Kigali, ubu akaba afite imyaka 60. Mu kwezi kwa 11 umwaka ushize agirwa umushumba wa Arikidiyosezi ya Kigali, asimbuye kuri uyu mwanya Musenyeri Ntinyurwa w'imyaka 76, we wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Abanyagihugu bari baronkejwe ibibanza byo kubakamwo ku musozi wa Zege uhanamiye igisagara ca Gitega, baherutse kwakwa ivyo bibanza. Ivyo bibanza bigiye guhabwa Societe Cam&C Burundi y'abarundi baba mu bihugu vya Uraya na Amerika kugira ngo bahubake amagorofa. Abahorana ivyo bibanza basaba ko hoba bohabwa aya handi, abenshi bakavuga ko bari bamaze kuriha ivyo bibanza bari barahawe. Ni inkuru yo mumenyesha bakuru b'ijwi ry'Amerika Fidele Nsabimana ari Gitega mu Burundi.
Mu nama gisata kijeje gutunganya ibisagara cagiranye n'abari bararonkeje ibibanza byo kubakwamo amazu ku musozi wa Zege, icyo gisata carabakuriye inkoni ku gishitsi ko bavyatswe. Iyo nama yabaye kuri uyu wa gatandatu mu nzu y'amanama ya komine y'intara ya Gitega mu gisagara cya Gitega, giheruka kumugwa mukuru wa politike n'ivy'intwaro. Imvo zitangwa n'ico gisata nuko uwo musozi wa Zege uhanamye igisagara cya Gitega ugiye kubakwamo amagorofa mu ntumbero yo guteza imbere umugwa mukuru wa politike. Nkuko bivugwa n'igisata jeje utunganya ibisagara, ivyo bibanza bigiye guhabwa ishirahamwe Cam&C Burundi rigizwe n'abarundi batandukanye ba mu bihugu vya Buraya na Amerika. Abo bahorana ivyo bibanza basaba ko boronswa ibindi bibanza ahatari kure y'igisagara, kuko bemeza ko bari barishe ivyo bibanza. Uyu n'umwe mu bahorana ibibanza ku musozi wa Zege.
Twagomba tubaze nk'abantu tubona kwisiba tukavuga ati twebwe aha turashoboye gufata canke turashoboye kurekura, mwoba mwariyumviriye ahantu kiretse aho mumva muri kare yatu naho nyene mufite ayo ma project kandi urumva hayo n'igihe byogenda uko naho mu hadwa hariya gasanga ama plan mushizeyo ni manini, naho nyene dushobora kuvuga ati twe naho bushobozi dufise ko kubandaniriza tugaguma rero tujuragiye katuva hatugenda na hariya. Tugomba tubabaze ko mugira mukatwereka nk'abantu bato bato ati ngiyikarikiye mushobora gufata mushobora kuduheza mu ayo ma parcel basi kubera ko tubona aha akwizege tutayishoboye.
Abandi muri abo bahorana ibibanza baribaza igituma isosiyete Cam&C Burundi yahawe iryo soko ryo kubaka ayo magorofa atamayiganwa abaye n'ayandi masosiyete bishobora.
Aba baserukira leta dufashe mugira peredofe bahubaka ama etage bahigana ku biciro, tugende tuzigana dutizi etage zirahari, je windashyira ku 300 ndayishyira ku 100 ndashyira ku 180 kuko wavuze ati nishikiye muri tere urumva wowe amaze gushika naho muri ko murahiganwa ni azubunda gasanga umusumbya conception n'ivyo ushiramwo wowe bavuga ati we ni sawa tukorere usanga ndazana kandi kantu kabijya avuga ati kabisunda mubishije ndabona kabishoboye gusumbya kandi ivyo bavyiza nanabujya mwavuze ko amafaranga ari muza kwegeranya cyangwa muzoronga none ko tugomba ishogiza hakirikare inda batugira peredofe bazubake ababiyemera abagende.
Kuri ico kibazo Emey Irambona arongoye igisata gitunganya ibisagara mu karere ko hagati no mu seruko bw'u Burundi avuga ko Cam&C Burundi yerekanye ubasha n'uburyo rifise naho kubahorana ibibanza boba bafise ubushobozi bukwiye bwo kwibakira igorofa ibereye. Emey Irambona girati
cyane bazaba tatajeje none bavuze ati je inzu n'igenzo yiyibakira amafaranga ndayafise mugabo bikabera ari hanyuma mugabo inzu yotangura kubakwa tuzi tuti agaciro k'inzu naka tugatanga tuzi tuti iyi nzu iri ku miliyoni agaciro kayo naka nibubake iheze twebwe tuzikwaraye
umusazi wa Zege ni kimwe mu bibanza bisa amazi make mu gisagara cha Gitega bamwe bakibaza ukuntu izo nyubako azigorofa zo kuba kwantu akenya amazi eme irambo narongo igisata kijeje utunganya ibisagara mu karere kwa gati no mu buseruko bw'u Burundi yagize icavuga kuri ico kibazo
just twafashe hariho abantu bashobora kuronka amazi byoroshye hajya kuri legide za amazi nibaza ko hariho abatazi bashobora kuronka amazi bivanye nuko bari hejuru paraporo yaho amazi atembavu nahandi hoho darasa igitego ntigikwije amazi ari ha makati menshi bama badafite amazi kubera kandite nibaza ko ari ntoyi legide zirafite projet yo kugwiza amazi tumva yuko bafite imigambi haba gutseta amazi yo atemba cyangwa kongereza amaforaje
uwo mugambi wo kubakwamo amagorofa Kamensi Burundi rimenyesha ko bazokubakwamo amagorofa 60 aho abazoyabamwe bazoza barariha buke buke gushika amazu babamwe abeguki igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Kira Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa nitwi rya Amerika
abakenyezi ribungenze n'abagabo babo barapimwa umugira wa sida kwivuriro rito rya Ruigi mu ntumbero yo gukingira umwana ari mumbanye kuri iryo vuriro abagabo basabwa guherekeza abakenyezi babo iyo bagiye gusuzumishwa imbanyi ubwa mbere mu gihe batajanye n'abagabo naho umukenyezi acasubizwa inyuma ni inkuru ya Jean-Claude Shimimana umenyesha bakuru w'ijwi ry'Amerika ari mu ntara ya Ruigi
umukenyezi wese yibungenze asuzumisha imbanyi ku ivuriro rito rya Ruigi mu ntara ya Ruigi ni ngombwa yipimishe n'umugera wa sida aba bakenyezi twasanze kuri iryo vuriro bavuga ko basabwa kwipimisha umugera wa sida guhera ku nshuro ya mbere yo gusuzumisha imbanyi
nje kwipimisha irya mbere nyine n'ubutangura nje nze biko baza kubinsaba kandi ipimisha kutini nari pimishije mu kuno musi nari ntango y'ubwa mbere
ipimisha imbanyi nawe ipimisha cyane umusi ntangura naraje ndi pimisha
kuri iryo vuriro ni ngombwa ko abakenyezi bose baje gupimisha imbanyi ubwa mbere bazanana n'abagabo babo aba bagabo twabasanze kuri iryo vuriro
nariherekeje umukenyezi wanje aje kwipimisha imbanyi
kugira umuherekeze byakujemo cyane n'ababigusabye
cewe urumva sinahora ngaha nahora nkorera ikaro sindi mu maso urumva nari namurungitse baca bamusubiza inyuma ngo bitegekanijwe yuko ngo tuza turi kumwe
tugenda ni kuza kwipimisha umugera wa sida kugira umuntu yisuzuma ubuzima bw'uko ntubumetse ni bwa mbere kubera ariko abaganga babifashe ngo umukenyezi uri kwipimisha wenyine ngo ntibikunda n'umugabo batazananye
se busavena umuforomarongo iryo vuriro aratanga umuco kuri iyo ngingo
aha muntu ugituza twarafashe ingendo yuko abapasu nibabaje kwipimisha ubwa mbere irya twokwita CPN yuko abashinga ntaye babo babaherekeza kandi tudatwarahimirije cyane bamwe babaherekeje mbere ubu umupasu natabayazananye n'umushinga ntaye wiwe mugihe baje kwipimisha ugipimo cya mbere akenshi uwo mupasu ni mugihe atambo kanaka ikomeye bayatumye umushinga ntaye wiwe atashobora kurushika ngaha ku ivuriro shika twamumusubiza inyuma kugira ngo bazanane bose dushobore kubapima icyo kiza cy'umugira wa sita ibintu bigira mu ntumbero yo kugira ngo by'ukuri dukingire umwana ari mu nda
uwarongo iryo vuriro rya Ruigi arasigura icyatumye abafata iyo ngingo yo gupima abagabo b'abakenyezi bibungenze
twasanze bishika ugasanga umumama akomeye mugaba umupapa ukasanga aza yaramaze kwandura muri icyo gihe wasanga tutashoboye gukingira uwo mwana kuko uwo mupapa yoshoboye kusubira kanduza uwo mupaso ni wiwe ariko iyo baje ngaha tuneza tukabahe impanuro tukabereka ingene bakwiye kubyifatamo mu ntumbero yo kugira ngo baze bakingira iyo mbanyi n'uwo mwana azavuka akomeye
bamwe mu bipimishije basanze atamugera wa dabagendana bavuga ko byatumye bongereza kwizerana no kwirinda kwandura
twayakiye neza kuko twasanze dukomeye mugano bundi yatukasanga tugwaye twariko yakira neza kuko ntako ndi twaye kuba tukibigi twebwe ico byadufashije kubaho twizeranye nk'ubu nkaje kwera umugore wanje shobora kumusigino nkaja gukorera muzindi ntara mugihe rero dusanze dukomeye uraze nawe uvuye muhiru giye mu yindi ntara kwihangana birakugora mugo usanze ukomeye urashimira Imana nkaje ukomeza kwihanga
abo basanze bagendana umugera wa sida baca bahabwa imiti ipfupfa haza kuri iryo vuriro yonyene ivyo bikemezwa n'uwarirongoye
tuza dufise uburenganzira bwo kubatunganiriza tukubahereza irya miti pupaza ngo bwa mugihe bashobora kuba baje tugasanga baramaze kwandura tubafise ingenzi bishobora guca tubatunganiriza niturwa turagira ngo tubarungika hano kugira batunganirize ubwo nyene ngarisha tubafata tukashobora kubahereza iyo miti y'upupahatse.
Iruhande y'iyo ngingo yo gupima umugera wa sida ku bakenyezi bose bibungenze baje gupimisha imbanyi n'abagabo babo, inyigisho zihamagarira abantu kwipimisha umugera wa sida ziratangwa kuri iryo vuriro.
Akenshi imbere yuko dutangura ibikorwa rimwe na rimwe twatanze inyigisho ngaha ku ivuriro tugahimiriza akamaro ko kwipimisha umugera wa sida. Kwa benshi ashobora gusanga kubwira yuko haciye umwaka ko yipimishije asanga bimeze neza, ariko turabahimiza nanza kubabwira yuko bo kwipimisha kenshi kuko ni ibintu byo bituma kumbure boshobora kwandura tugenana navyo birashika kumbure umuntu ashobora kwandura mu buryo bucyanke buri.
Nubwo izo nyigisho zitangwa kuri bose, abenshi mu bipimisha umugera wa sida kuri iryo vuriro rito ya Ryaruyigi n'abakenyezi bibungenze
abo dusanga bipimishije benshi turonka nabo kenshi babaje kwipimisha imbanyi no dusanga ari igitigiri kinini ko bobo mbere yuko tubatunganiriza tubanza kubapima, hanyuma hacyakurikira abo bandi bose bashobora kuba babyipfuje wari we wese ashobora kuza turamutunganiriza mugabo kenshi abo dusanga ari igitigiri gito ugereranije n'abo bakenyezi tuba twapima. Mu kwezi ni hagati y'ijana 72 niba dushobora kuronga ku kwezi bashobora kuza ngaha kwipimisha umugera wa sida.
Uwo muforomo arongoye ivuriro rya Ruyigi ahanura abantu bose kwijukira kwipimisha umugera wa sida kugira ngo usanze akomeye amenye ko abwirizwa gushishikara kwirinda kwandura, usanze yaranduye nawe ashobore gushigikirwa mu kuronswa imiti pupfahaza n'inyigisho ku nyifato yogira ku neza y'amagara yiwe. Jean Claude Nshimirimana mu Ruyigi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Claude, Ijwi rya Amerika. Ubu naho ni cya kiganiro kwa Nyaburunga.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga, aho tugaruka kuri kazoza kumugambwe w'abadasigana iprona mu gihe yimirije amatora y'2020. Abatumire ni babandi nyene batatu, hari Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe w'abadasigana iprona. Mushingana Nkurunziza, mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, kandi wakoze no kudutumira mu kiganiro cya Nyaburunga.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Honorable Professor Evariste Ngayimpenda, ni cegera c'urongoro nani bw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable Professor, mwaramutse.
Mwaramutse mugawe bagiye no kongera akundo mudasigana.
Uri mudasigana w'ipro
yo chatumye nja mu mizero.
Turi kumwe kandi na Dr. Ambassadeur Denis Banshimibusa asanzwe ari umuhinga mu vya politiki. Ambassadeur, mwaramutse.
Mwaramutse, ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana.
Sanga muri kino kiganiro.
Murakoze cyane. Nyagira
sokuru, unyagire nyo. Uku kuntu Gaston ashobora kuba yaragiyeho nkakurya ngayimpendeye karabivuga.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe adasigaye bavuga ati konsiye atwara umugambwe niwe yatanze igezi.
Ego. Nanje ndiko ndakubwira yuko mu matohoza nagize. Narabonye yuko n'imbere yaho hari habagiye muri iki kibanza ari uko babanje kuvugana neza n'indongozi nkuru z'umugambwe CNDD-FDD, hanyuma CNDD-FDD nayo ikagira ikibemereye izobagira ikibafashije. Nta mazina ahari, nta nakenewe. Ni kuvuga rero nimba abo ba mbere bitirirwa umugambwe n'uyu n'uwo mugambwe, ariko kandi turashobora kuvuga yuko atarungitswe n'umugambwe kuko turavye ibitigiri nta burenganzira yari afise yo kufata icyo kibanza kubw'ibitigiri.
Neza cyane, icyo tutemera ni leta abashikiranganje
kubw'ibitigiri.
Neza cyane,
kubw'ibitigiri.
Oya,
Singayimpenda ariko aravuga.
Bavuze ko ni ifunguriye.
Oya, ibyo si yo ndiko ndavuga nti turaje ibitigiri byavuye mu matora ntitubeshanye, ibi sivyo byari gutanga ikibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Abarundi barakwiye kuza baramenya ukuri kuko n'imiburiburi twabara tumenya agenda agaherekezwa n'abashikiranganje. None icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu rudende mu kintu bita guverinema muri leta kurundi ruhande ibi bintu birateye amakenga hanyuma ikindi nabonye cyameze nk'ibatera madidane ni ukuvuga ngo nkanga y'impenda akavuga ati none ko gashatsi ari karavuga ko ari karasubiza hamwe nabahoza arabadasigana nkoresheje ibyo udakunda nga impena ntabikunda ko avuga ko bakira badasigana bavyumvise ati none naka na naka na naka ko tutabumva bavugwa muri uwo mugambi wo gusubiza hamwe Olivier na wati ntiwumva wewe uri kuravuga izina ry'umuntu ariko tuvugana ukuri kandi ntitubeshanye mu migambwe yose twe turareka rero umugambwe w'adasigana ipronomaze imyaka myinshi imigambwe yose cyane cyane imaze kuja mu matora cyane imaze guca ku butegetsi irategerezwa kubakira ku bantu bazwi banditswe ko cyane banditswemwo umugambwe hamwe tubonye ngai impera tuvuga ati urya nahararagira gutara tubesha turazi ka mu porona nuvuga ngai impera nushobora kwiyoga ubuporona ngo bukuveko mu gifaransa babita le notable nukuvuga rero abo bantu utabaciye ko mu mugambwe uburikura homba
babaye inkingi z'umugambwe
ndi inkingi zikomeye muri ako karere ni mu burere cyane cyane nibo usanga ari amatete doliste nikuvuga baje kwisonga ku ntonde z'abitoza ariko kandi Olivier ivyo arabizi yashimye kubivuga mu yandi majambo kuko yaravuze yuko kandi aranavuga yuko ashigikiye ikiciyumviro cyo gukandamiza abigenga mu by'amatora aha bavuga yuko bo bategereza kuronka 40% ngo kuko yabonye ko abavuye mu mugambwe cyane cyane bo badasigana iprona baca bagenda bagasiga basambuye umugambwe ni kuvuga bawusambura kubera iki kuko barazwi ni nkingi zikomeye cyane z'uwo mugambwe rero uri kurarondera gusubiza hamwe ntushobora kureka kwirengagiza ntushobora kwirengagiza izo nkingi nkurunguru mu burere
uburakozamo ngira soze rero ikiganiro Olivier kazoza kumugambwe wadasigana iprona gahava gahagarara hehe umunota umwe kugira ngo kaboneka akazoza kabadasigana n'abarundi muri rusange
akazoza kumugambwe wadasigana iprona kari mu minwe y'abadasigana abariho n'abari ko barinjira n'abandi biyumvira ko bagaruka mu mugambwe kuko ibyo byose bagiriza umukuru w'umugambwe canke uburongozi bw'umugambwe hari igihe ndabifata yuko ari bishobisho n'ishavu nta muntu n'umwe yigeze yankira badasigana ko basubiza hamwe ariko kuvuga ngo nsubiza hamwe ukuntu ndabyiyumvira bitagenze uko ndabitanze nk'amategeko nivyo bigoye
ne gusubiza hamwe byogenda gute ubunyene kumure mu ijambo
gusubiza hamwe badasigana ndiko ndabivuga bibera mu nzego zo hasi bibera mu makomine ku mitumba kuko kugira dushike ku gwego w'igihugu tuva mu mitumba tuva mu makomine kandi byo riko ravuga suku ni byukuri umuntu wese mu ntara yiwe baramuzi nimba bavuze ati nakarahambaye uwo muntu umuntu aramwubakira ko ko arahambaye mugabo simigu y'abantu ivuga ngo jewe ngo ntaje ngo ntibikunda ngo tugire ngo ugusubiza hamwe nkuko abantu babitwabigize mu 2019
uko uravuga gusubiza hamwe guhera mu makomine
mu makomine
kandi gucanamwe nawo tubona bihera hejuru ntibaba bicurama
ega kubaka kubaka wa muhera ku foundation ugusambura nyene byama bihera ku mabati hejuru ntawo nahera ku foundation ibyo niko bimeze
arakantu yavuze
ngo mu gihe inzu yasambutse wa muhera ku foundation
arakantu professeur ngayimpende yavuze ati none byankira he ko ikomite yo mu 2009 muyifatira ko kumwe mu kongeramo nabo baje mu nyuma ikabafasha gusubiza
hamwe ikomite yo mu 2009 haciye imyaka irenga 10 nko kuvuga ngo shaka ikomite yo kuri bamina kuri nugu canke kuri mushinga nta mukase ibyo nibintu no menyesha badasigana
nta muti uri
ko bidashobora nta muti urimo urama iyo komite mu 2009 yarabaye unification agenda yitse umushinga ntahe ngayo impenda niwe wa mbere yabaye mu vya komite ya centrale ya nkavuga ngo hataje umushinga ntahe tasiano hataje umushinga ntahe amerika renzo hataje umushinga nta yabisambuye mu iyo unification
yavuga
ko yasubije hapa bica turonka amajwi ko kuronka amajwi menshi twaronse amajwi 6 n'ibice 5 twahora turonka 6 iyo unification mu mugambwe wadasaye twarabonye duti ntakimarira umugambwe uretse kuhusubiza inyuma naha rero twe turavuga duti ubundi buhinga bwo gusubiza hamwe badasigana no guhera hasi
honorable professeur kazoza kayiprona umunotungu
we kazoza ni umva ko karangamiwe wewe arashobora kuvuga yuko
gusubiza hamwe atari gutotezwa ataco byawumariwe ivyo nimva ko ari kwara kamara mazi je sinari bwumva umuntu
icyo byatumariye atari kujyana
indira meze yacu urangira munakuretse sinari bwumva umuntu aja kwisonga ry'umugambwe hanyuma ntashaki abanywahi nibwo bwa mbere kuyisi ndabyumvise twavuye kubice bitandatu kwijana tukiri kumwe batibukira kuri bibiri kwijana none ari kavuga ngo gusubiza hamwe ndaco byamariye umugambwe mwabantu
uyavuga ati basubira ngo bahereye
reka ndamubwire yihereko arazofata mfatire kuri cyumviro dini yarageje kuvuga simigambwe gusa amashirahamwe yose agira abantu yubakiyeko ikarika rita fondasiyo rero nabo bantu amashirahamwe yubakiyeko bo ndamuhakarurira arafata umushinga ntahe rutuzi yitoze mu gihe cyabwa gasore baduga ni muyingi wabo arabe yuko bamwakira uko bahora mwakira arabe yuko
atazije ndamuzi muri MRC yari yigiye muri MRC
reka ndagufashe nkuronderera amajwi utoze nakirondera kwitoza ahubwo yo kugirira kamaro kandi ndazi ko badasigana bamwe
umujyango ndazitse dovuga
cyakabiri nagira mvuge nagomba ngaruke gatoyi kuri Gaston na Gashatsi bakaba bakira badasigana bakaba bazi cy'umugambwe umaze umugambwe badasigana nibacigikire bivuye inyuma uwo mugambi gusubiza hamwe abadasigana kandi atakirinze gusabwa nkuko bakunda kuvuga
iyo mpanura
kandi nagira ndababwire nta gusubiza hamwe guhera hazi kuko hazi nacyo nonekaye ivyononekaye
ariko yavuze ati kubaka ni guhera ku mushinge naho gusambura ari guhera ku mabanga
mushinge si bajya nyine bagishinza cya rukoro igishinza cya rukoro nicyo kivuga
nicyo kivuga
ntabwo guhera hasi hazi yari ngorane ziriyo nagira njishemwe icyo bita anecdote hariho umuntu yabwiye abasinde DFDD bari ko baraganira yababwiye ati a votre place lui prona n'existerait pas je le créerai
ati yabana rimwebwe
yaragisiguye ati urabona umugambwe ubafasha gustabiliza igihugu ukabara igitima paraporo arakora udarusha utabamenashije kubatwara ubutegetsi
ati nayo bayapfuye no izura
lui prona n'existerait pas je le créerai ico kirafite ico kivuga
ambassadeur de niba kimibusa kazoza kai prona ubahe numute
washaka ntibinagoye cyane ariko kandi sindi kure y'ivyo professeur avuze gusa jewe ngira nibutse yuko umuzo w'imigambwe myinshi ufise insiguro haje imigambwe myinshi kubera hariho iryo shaka cyo kwinjira mu ntwaro ifatiye ku mico n'imigenzo ya demokrasi nukuvuga rero muri iyo migambwe myinshi tugeze Arusha harajemwo ibintu byo gusangira ubutegetsi biciye mu vya politique na moko rero umugambwe wo badasigana gushika uno munsi duhereye ku masezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro umugambwe wo badasigana iprona ni ngombwa urakenewe cyane mugabo umugambwe wo badasigana iprona ubangira kamaro mugi ufise nguvu umugambwe w'abadasigana iprona ufise amajwi 249 ntacho umariye demokrasi
igihugu kigeza kubera umugambwe uriho uriyo ntuvuga ayo majwi gusa kuko nawe nene
muntabare nabihanganye umugambwe ufise amajwi 249 nta kamaro nyene twari twiteze ko umuntu waro ya demokrasi tubona uriko uragirira igihugu dukeneye umugambwe w'abadasigana iprona ufise nguvu zikwiye ushobora kugira icuvuze ndetse bibaye ngombwa ugahangana na Sende DFDD ku butegetsi bagahana ivyumviro bagahangana icyo ako niko kazoza ku mugambwe w'abadasigana no kuvuga usubiye ukiyubaka ukwiha ivyumviro vyabo hanyuma ukagarukana mu ruhongore abari barawuvuyemo murakoze
urakoze cyane ndagushimire ambassadeur Denis Banshimibusa nibutse uko uri muhinga mu bya politike wakoze no kwita bakino kiganiro
ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye naba baje kugira ngo twe turahana hano ivyumviro
urakoze ndagushimira nawe Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru kaba n'umuvugizi w'umugambwe w'adasigana iprona wakoze kwita bakino kiganiro
mwakoze no kututumira ku kiganiro
urakoze ndagushimira nawe wahisemo gukurikirana ikiganiro kwa Nyaburunga ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu vyanyu naho utaha
turabashimiye nchuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu uyu munsi turashimiye Faturu na ingenieur wadufashe mu gihe bw'ivyuma turashimiye namwe mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.